или Nizbidi Amerik. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 kuri micro muri kumwe n'Ange Fidel Niyongabo.
Nkaha mu gisagara abantu bajejwe iterambere ry'ibisagara urbanism bagize gukorana cyane n'abajejwe iby'isuku ari mu gisagara cyangwa mu gihugati kugira ngo zijye nyuma kwa batekanya zose zubakwa tugire tuti abantu bafite aho kwituma.
Uyo ni Prosper Muyuku arongo igisata kijejwe isuku mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Tubafitiye n'amakuru kwirahira ejo kuwa kane rya president mushasha wa Congo Felix Tshisekedi kubanyororo batatu barasiwe mu ibohero rya Huye ahazwi nko ku Karubanda mu Rwanda no kwishyira hamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International isaba president mushasha wa Congo Felix Tshisekedi kwihutira guhana abategetsi bakurikiranwa ku byaha byo gutyoza uburenganzira bwa muntu. Imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twategurire na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, amakuru dufitiye.
Waramutse Fidele, turayahera muri Afrika. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika gitangaza ko cyagavye ibitero bibiri by'indege bishasha ku barwanyi ba Al-Shabaab, ariko bagashikiriza ko batazongera gutangaza abarwanyi bafuye cyangwa ibyononekaye. Umuvugizi w'abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika avuga ko Leta ya Somalia ari izoza irashikiriza ayo makuru y'ibitero. Amerika ivuga ko ibyo bitero by'indege byabaye ku munsi wa gatatu hafi y'igisagara cya Jilibe mu ntara ya Middle Juba, ahabereye ikindi gitero ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu, Leta Zunze za Amerika zatangaje ko zagabye igitero gikomeye cyahitanye abarwanyi 52 ba Al-Shabaab. Leta Zunze za Amerika zarongereje akariro mu bitero by'indege kuri Al-Shabaab muri Somalia kuva Perezida Donald Trump afatiye ubutegetsi. Bagavye ibitero 47 mu mwaka uheze bigamije kwirukana burundu uwo muhari w'iterabwoba mu bibanza wigaruriye muri ico gihugu ca Somalia. Leta Zunze za Amerika zategetse abakozi bayo badakenewe cyane kuva muri Venezuela, ariko ambasade yo ku murwa mukuru Caracas yo izoguma yuguruye. Ibyo byashikirijwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane. Ku munsi wa gatatu, perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko ahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na Leta Zunze za Amerika inyuma yaho Donald Trump atangarije ko Amerika ishyigikiye umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido nka perezida w'imfatakibanza. Maduro yategetse abadiplomati ba Amerika kuba bavuye mu gihugu ciwe mu masaha 72. Naho umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire Mike Pompeo we yavuze ko Maduro atagifise ububasha bwo gukora ivyo. Amerika ivuga ko iriko iratahukana abakozi badakenewe cyane ku mvo z'umutekano wabo, kandi ko Abanyamerika bakwiye kwiyumvira nabo kuva muri ico gihugu. Impari hagati y'amakungu ku wemerewe n'amategeko nka perezida wa Venezuela zirakomeye. Kuvejo kuwa kane, Ubushinwa n'Urusiya bashikirije ko bashigikiye Leta ya Maduro. Uburusiya bwagabishije Amerika ko buzobandanya bushigikiye Maduro no kutivanga mu burongozi bwa Venezuela. Kuri iyo nkuru nyene, ibihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza ejo kuwa kane byashikirije ko bishigikiye imyerekano y'abanyagihugu igamije gukura perezida Maduro ku butegetsi mu kuvuga ko atemewe n'amategeko. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu butumwa bwa Twitter ejo kuwa kane yashikirije ko ashigikiye ubutwari bw'abanyagihugu 100,000 muri Venezuela bariko baharanira ubwigenge bwabo. Umuryango umwe bwa Buraya busanzwe bwarafatiye ibihano Venezuela, bo babaye barabangira gushigikira Amerika mu kwemeza Juan Guaido nka perezida w'imfatakibanza. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Donald Trump avuga ko ashobora kwemera amasezerano yose ashobora n'iburiburi kugurura iby'agateganyo imirimo ya leta mu gihe hobamwo n'igice gito cy'amafaranga asaba yo kubaka uruhome ku rubibe rwo mu manuko wa Amerika ihana na Mexique amaze imyaka 2 aharanira. Trump yabwiye abamenyeshamakuru ari muri White House ejo kuwa kane ko igihugu gikwiye kubaka uruhome rubuza bicanyi abakora urudandazwa rw'abantu hamwe n'abagurisha ibiyobyabwenge kwinjira muri Amerika. Ejo kuwa kane Sena ya Amerika yarananiwe kumvikana ku nteguro zibiri zitandukanye z'amategeko zateguwe n'imigambwe yose uko ari ibiri zari zigamije kugurura ibikorwa bya leta. Yashikirijwe n'aba Republicane yarimo imiliyaridi zitanu z'amadolari zo kubaka uruhome mu gihe y'abademokrate ata amafaranga y'uruhome yarimo. Abakozi ba leta ibihumbi amajana umunani ntibahembwa, abashiki ibihumbi amajana na mirongo ibiri nkenerwa bariko barakora badahembwa, abandi bamwe bahisemo kuba bararondera utundi tuzi tubafasha kuriha amafagitire yo mu ngo zabo kuri wa gatanu, naho kandi ntibahembwa umushahara w'izindi ndwi zibiri muri uku kwezi kubera abashingamateka batabashije kumvikana ejo ku munsi wa kane. Ibitoro byarongeye gucukurwa muri Sudani y'ubumanuko inyuma y'imyaka itanu byarahagaze kubw'intambara hagati y'abasirikare ba leta n'imihari iyirwanya. Awo Daniel Chiwange, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ricukura ibitoro ryegamiye leta, avuga ko mu bice bimwe bimwe by'igihugu ibyo bikorwa byasubiye gutangura mu mpera z'umwaka w'2018 inyuma y'aho abakozi basanuriye amahinguriro yasambuwe n'intambara. Avuga ko gushika ubu umwimbu kiri ku bugunguru ibihumbi 80 ku munsi, 20 ku munsi, kandi ko mu gihe urugomero rw'umuyagankuba rushasha rw'ijuba gutangura gukora leta yoronka umwimbu utugunguru ibihumbi 60 ku munsi mu mpera z'umwaka.
Urakoze Aloise ku makuru hejeje kudushikiriza. Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere muri Congo, aho Perezida Mushasha Felix Tshisekedi yarahiriye imirimo yiwe ejo kuwa kane. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaganiye n'abanyabukavu bari kubakurikirana ibirori byo kurahira kwa Tshisekedi.
Uko niko byari byifashe mu cyumba kinini ubona cyagenewe kwakira ibijyanye n'imyidagaduro aha mu mujyi wa Bukavu. Ni icyumba gikoze mu buryo bwa etaje, gifite ubushobozi bwo kwakira abantu bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 200 bicaye neza, ariko cyakubise kiruzura abandi barebera hanze mu madirishya. Abenshi muri aba babonaga ko bambaye imyambaro igaragaza ibirango by'amashyaka ya UNC na UDPS yishyize hamwe agatanga Bwana Tshisekedi w'umukandida. Buruko ishusho ya Perezida Tshisekedi yatambukaga kuri televiziyo cyangwa si ya Vitali Kamere usanzwe ari umukuru wa UNC biyamiriraga icyarimwe. Kubera urwamo rwinshi rw'abari muri iki cyumba no kumva indahiro y'umukuru w'igihugu mushya ubwabyo ntibyari byoroshye. Perezida wari umaze kurahira yavugaga ijambo, haje kuvuka ikibazo biba ngombwa ko iryo jambo rihagarara atarangije kuvuga. Ibi byarakaje abari muri iki cyumba ku buryo basohotse bivovota, bamwe muri bo bavuga ko byaba ari amarozi bamuteze. Inyuma ariko yaje kugarukaho. Abo bose baremeza ko yari umunsi w'amateka ku gihugu cyabo kandi bizeye impinduka mu buzima bwacyo. Ndashima cyane rwose kuko ni ku nshuro ya mbere mu gihugu cyacu tubona abaperezida babiri bahererekanya ububasha. Ndashimira Perezida ucyuye igihe uburyo yabyitwayemo. Ibi biratanga isura nziza ku isi yose, bigahesha ishema igihugu. Kwebwe rwose twanyuzwe cyane n'irahira rya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Bizeye impinduka. Hari hashize igihe kinini twabayeho mu butegetsi bw'igitugu bwarambye burarambirana, ariko ubu rwose turishimye kubona habaye ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro. Ntabwo ibi twari tubyiteze. Twizeye ko ibintu bigiye kuba byiza kuko nawe ubwaza uburyo twababaye igihe kinini. Ku bw'ibyo twizeye ko umunyekongo agiye gusubirana uburenganzira bwe. Icyakora ibyo bamwiteze ni byinshi, ku isonga ibikorwa remezo no kunoza imibereho myiza y'abaturage. Agomba kubaka imihanda ihuza Repubulika ihara na demokrasi ya Kongo yose agomba gukora ibishoboka abakozi bose ba leta bagahembwa neza kugira nk'abarimu bakwiye guhabwa umushahara ubavana ku kwezi ukabageza ku kundi agomba kurangiza ibibazo by'umutekano muke umuco wo kudahana ugacika ruswa n'ibisa nayo amafaranga ya leta agomba gukoreshwa mu nyungu z'igihugu n'abagituye niyijyanirwe na bamwe ibibazo byo kugarura umutekano mu gihugu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no gushyiraho uburyo buboneye bwo gukusanya imisoro yinjira mu isanduku ya leta biri mu byo umukuru w'igihugu mushya yiyemeje gushyiramo ingufu nubwo mu irahira rye hari hatumiwe abakuru b'ibihugu bagera kuri 17 biganjemo abo mu bihugu bya Afurika umukuru w'igihugu umwe rukumbi niwe wahabonetse ari we perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya abandi bose bohereje ababahagararira muri uwo muhango bikaba byumvikana ko uyu mukuru w'igihugu mushya afite akazi katoroshye mu bijyanye n'imibanire n'amahanga na cyane ko byinshi mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byabanje gushidikanya ku itorwa rye. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda mu ijoro ryashiriye jo kuwa kane abanyororo batatu bararasiwe mu ibohero rya Huye ahazwi nko ku Karubanda. Umuvugizi w'urwego rw'amabohero mu Rwanda Sengabo Hilary yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo banyororo batorotse bifashishije imigozi ya supernet isanzwe ikoreshwa mu kwirinda imibu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi afite inkuru y'Idonido.
Umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda bwana Sengabo Hilary yatangarije radio Ijwi rya Amerika ko mu gihe cya saa 5 z'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu aribwo muri gereza ya Karubanda yubatse mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo abagororwa batatu barashwe nyuma yo gushaka gutoroka. Uyu muvugizi asobanura ko abo bagororwa bifashishije imigozi ya supernet babasha kurira igipangu. Sengabo avuga ko abacungagereza bagerageje kubuza abashaka gutoroka barasa hejuru ariko abandi bagakomeza umugambi bikaza kubaviramo kuraswa mu kicu.
Bari bafite ibihano bitoya bashoboraga no kuzafungurwa vuba. Umwe yari afite igihano cy'imyaka 10, undi afite igihano cy'imyaka 7, igihano cy'imyaka 3. Babiri nabahuye undi no wa Ruhango. Ariko babiri kigara cyatwabonye nuko nubundi byari ubusubira cyaha so bwa mbere bari bafunzwe ni abantu nubundi bigaragara yuko atari abantu bari bafite imyifatire myiza haba muri gereza cyangwa se no hanze.
Hari amakuru yavugaga ko ari abagororwa batanu atari batatu ubwo ntabwo ariyo
rwose.
Abantu benshi bakunda kuvuga bati kuki abo bacungagereza batagerageza kubabuza gutoroka ariko batabishe.
Guhamagara umuntu uti yewe nakubonye subirayo cyangwa hagarara byose turabikora. Iyo bigeze kuri level yaho umuntu ashobora kuba yagushiga biba bikomeye. Bikomeye ntabwo kiba kigambira ari ukumwica, nta nubwo kiba kigambira ari ukuvuga ngo mukureho, ahubwo kiba kigambira ni ukumugarura muri gereza. Ariko iyo byanze rero n'urupfu rushobora kubaho.
Abaturage bagerageje gusobanura zimwe mu mpamvu bakeka ko zatumye abagororwa batoroka. Inyinshi bavuga ko zatewe n'inzara abagororwa bafite muri iki gihe kuko batagisurwa n'imiryango yabo nyuma yaho gereza zihagarikiye urujya n'uruza rw'abantu kubera ikibazo cy'indwara y'iseru yadutse.
Gutoroka nyine bamwe baravuga ko ari ukuba barafungiranywe burundu bakaba batagisohoka, abandi bakavuga ko ari inzara mu kigo ubuzima ari danje. Aho kwicwa n'inzara twicwe n'isasu.
Ngo visite barazihagaritse, ibigori biri kuba bike, nk'abazaga hanze ku makipe babasha kubona wenda ibyo kurya, wenda babasha kubizamukana n'abandi bakaboneraho. Bashaka rero nabo kwigumura bakavuga ati kugira ngo twicwe n'inzara twapfa tuhunga.
Umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda Sengabo yemeza ko koko bahagaritse ibyo gusura abagororwa ngororwa ariko nta kibazo kibiribwa kiri muri gereza ya Huye. Hari abandi baturage ariko basanga havuze amasasu menshi ku buryo batekereza ko umubare uvugwa w'abapfuye ushobora kuburenga.
Amasasu twayumvishe hagati ya saa 3 kugera na saa 8 bari bakirasa. Twari twagize ubwoba ko twumvaga amasasu ari menshi tukavugira ngo ni ibibazo yenda cyane intambara igarutse.
Ariko urumva ko amasasu menshi yavuze angana gutyo n'amakuru bari gutanga ngo n'abanyururu batatu bonyine bishwe. Urumva ko atari batatu batorotse gusa. Ushaka ko bahacitse benshi.
Sengabo yabwira Dijwi rya Amerika ko amasasu yumvikanye ari menshi koko ariko amenshi yaragamije gutera ubwoba bashakaga gutoroka ngo bareke uwo mugambi. Ariko byaje kurangira bose barashwe uko ari batatu. Amakuru yavugaga ko abapfuye ari batanu. Uyu muvugizi w'amagereza mu Rwanda yabihakanye. Abarashwe bose uko ari batatu imirambo yabo yajyanywe mu bitaro bya kaminuza i Butare. Uyu muvugizi asobanura ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza. Urwego rw'amagereza mu Rwanda rutangaza ko rugiye gutuma imiryango y'abanyakwigendera ngo bazaze gufata imirambo bashyingurwe mu cyubahiro. Musenga basobanura ko imiryango izabura gereza ngo izishingira gushyingura mu cyubahiro abo bagororwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuva ejo kuwa kane Republika iharanira Demokarasi ya Congo ifite umukuru w'igihugu mushasha ari we Felix Tshisekedi. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International rimusaba kwihutira guhana abategetsi bakurikiranwa ku vyaha vyo gutyoza uburenganzira bwa muntu, ugukuraho igihano c'urupfu no gukorana n'ibihugu bibanye vya Congo kugira imigwi igwanye ubutegetsi y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Congo yomogwe. Umushakashatsi ku bibazo vya Congo muri iryo shyirahamwe Jean Maubert Senga mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yasobanuye ko habonetse gushaka Tshisekedi di yo bishika ko kuko biri mu byo yagwaniye imyaka myinshi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Felix Tshisekedi kuva kuri uyu wa kane yahindutse umukuru w'igihugu wa Republika iharanira Demokarasi ya Congo agira gatanu. Ku itariki ya 20 ku kwezi, sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ihejeje kumwemeza, Tshisekedi yavuze ko ari intsinzi y'abakongomani bose kandi yemanga ko azobatwarira bose. Twese aba bakongomani abafite icyo bamwitezeko ni benshi harimo ishyirahamwe Amnesty International. Jean Robert Senga, umushakashatsi ku bibazo vya Congo muri iryo shyirahamwe, yabisiguye mu kiganiro cihariye ha Ijwi rya Amerika.
Il est important que les autorités soient attentives aux attentes de la population.
Ningombwa ko abategetsi bumvirize ivyifuzo vy'abanyagihugu. Amnesty International ishigikiye ivyifuzo vy'abakongomani bifatiye ku mategeko nk'ukubahiza uburenganzira bwabo, ukubakingira umutekano no guhindura imibereho yabo. Ariko kandi hari ikibazo cy'umutekano. Igenwa ry'abagize leta yiwe hamwe n'intwazangabo rizokwerekana vy'ukuri ko ashaka gukingira umutekano w'abakongomani na cyane cyane abasivile bari mu turere turimo intambara. Gukomeza umutekano bisigura kandi guhana intwaza ngabo ziregwa ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu hamwe n'ivyo mu ntambara. Ni kibazo kandi cyega ibihugu by'akarere bwabo Burundi, nk'urugero habaye gutana mu mitwe mu ndwi ziheze muri Kivu y'Epfo hagati y'imigwi y'impande zitandukanye, rwabo Rwanda cyangwa Uganda. Ivyo bihugu byose bikeneye guhumurizwa ku mutekano wabyo. Sivyo vyonyene Tshisekedi yitezwe ko n'iryo shyirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu.
Au cours des dernières années, on a tous été témoins de la restriction drastique de l'espace civique.
Muri imyaka iheze twese turi vyabona vy'agacinyizo n'intwaro y'umukazo abantu babujijwe gushiriza iryo bagona ibinyamakuru birugarwa canke bibuzwa kuvuga makuru amwamwe abanyamakuru bateye ubwoba canke barangazwa harabafungiwe politike n'abahunze igihugu hari ingingo kanuni president na leta yiwe nshasha bategerezwa gufata kugira ngo abanyororo barekurwe uburenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwe abanyamakuru bakore bidegemvya abahunze batahuke ikindi gihambaye nukureka abantu kugira imyerekano n'abatamwemera bakerekana kababaro kabo mu mahoro niyo nzira yonyene yo gusohora uwo mubabaro hatabaye ubugizi bwa nabi tumwiteze ko kandi gukuraho igihano cyo gupfa nubwo kitarashirwa mu ngiro kuva mu 2003 kiracyari mu mategeko ya Kongo Prezida mushasha wa Kongo nahamagarirwa kandi gukora uko ashoboye kose kugira ngo ntihagire abandi bakongomani bahunga igihugu.
D'une part, il y a des personnes plus ou moins 16,000 qui ont fui les violences intercommunautaires dans la région de Maindombe, dans l'ouest de la RDC. Ce sont des violences qui ont éclaté.
Ku ruhande rumwe hari abantu n'imiburiburi 16,000 bahunze indyane hagati y'amoko mu karere ka Maindombe mu burengero bwa Kongo hari hagati mu kwezi kwa 12. Onu yavuze ko abantu barenga 900 bagandaguye ico gihe hari nabandi bagera ku 4,000 bahunze ubuseruko bwa Kongo Ibeni bakaba berekeje mu Buganda batinya indyane z'inyuma y'amatora abo biyongera ku 4,000 vyahunze indyane mu myaka iheze ubu urugero rw'abahunga kubera amatora ntirwabaye runini nkuko twabitinya ariko nta wose yabwose ko vyaheze haracara gashavu gafatiye ku matora herutse kandi vyanafashe intera y'amacakubiri ya moko abategetsi bashasha ataco bakoze dufite ubwoba ko biziyongera hakaba abandi bantu bahunga n'indi mibabaro
nous craignons que ça puisse créer d'autres déplacements de population et d'autres souffrances
Amnesty International isaba kandi umukuru w'igihugu mushasha wa Kongo kubahiriza ubwigenge bw'abakenyezi na cyane cyane mu kubaha ibyo bemererwa n'ibwizwa nshingiro harimo guhabwa n'imiburiburi ibice 30% muri leta Felix Tshisekedi yashikiriye ubutegetsi nyuma y'amatora yo kuba 30 ukwezi kwa 12 mwaka uheze yateye impari nyinshi umwe mu bahiganwa Martin Fayulu yemeje ko ariwe yatsinze ariko amajwi aribwa mugabo naho yitwaye muri sentare yubahiriza ubwizwa shingiro ibirego byiwe ntivyemewe Perezida agiye kuyobora Kongo mu kiringo cy'imyaka 5 n'umuhungu wa Etienne Tshisekedi azwi nk'umugwanyi ataruha yagwanije ubutegetsi bwa Kongo kuva kuri Mobutu gushika ku mpemu ziwe za nyuma yarota gutwara Kongo kugeza cikane ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri 2017 i Bruxelles mu Bubiligi n'ubikiziga ciwe kikaba kitari bwatahukano Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
bakunzi bijwi rya Amerika umwaka musha muhire Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozarira abashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri. Ni guhera saa 12:10 ku mugoroba. Turabararitse.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bakorera ahantu hakunda guhurira abantu benshi basaba ko hubakwa imisarani hafi yaho. Abo banyagihugu bavuga ko bihagarika aho babonye hose bagatinya ko bashobora kurwara indwara zivuye ku isuku nke mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi baremeza ko ico kibazo bakizi Prosper Muyuko ashinzwe ibijanye n'isuku muri ubwo bushikiranganje avuga ko ataco umuntu yo kwitwaza na kimwe co tuma yihagarika ku ibarabara ariko agashima ko amategeko ajanye n'ibihano yemejwe n'inama nshingamateka inkuru y'Idonido turashikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Raymond Zimana
kuva kuri Gardinor hahoze igituro cy'imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu ibarabara Bujumbura Bugarama kubandanya ku ibarabara gitiriwe wa 28 munyonyo na kazo kasugumwe rusangi kaharangwa icibonekeza nibibanza abarengana bihagarikamwo munsi y'ibiti canke mu dushamba hamwe hanoze n'inzira abo twasanze bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bifashisha ibyo bibanza kubera tahandi bari buronke
uko twogeranye de pau tugiye kubera ko tubona ubwo buzu bwa sugu munyina tabusanze buhari yabaho bwari buhari nyene ugenda turagenda muko nyene uko atabuhari nta kundi twobigenza
nkano badaho kwituma kwiyagari gasanga ko atabuzu bwa sugu umwe buhegereye gasanga hano ba mama niwe babikunda batsagira mu byose
Eka no kwibarabara Bujumbura agenda uvuye ku cibuso cy'umusirikare atamenyekanye ugana zone Musaga naho nyine nakazo kasugumwe rusangi nakamwe uhabona abahaca basaba bajejwe intwaro kugira ico bakoze kugira indwara zivuye kwisuko rike ntizishinga imizi mu gisagara ca Bujumbura
bakaraba kuma barabara badabara hashira ubuzu bwa sugumwe naho kwihagarika kugira indwara ya macinya na kolera ikabanuka nk'ubonye imvura iri mwiragwa ya ndobi ikega iza mu nzuzi abantu be baragenda bakazikaramamwo ndetse no kuzogamwo bakazogamwo
mu isanzwe ahantu kwibarabara hose canke ahantu hose hahurira abantu hategezwa kuba harakazo kasugumwe je numva arabajejwe intwaro ko bafadikanya n'abajejwe amagara y'abantu abaganga kugira bashobore kuraba ahantu hahurira abantu benshi hose habe hari ubuzu bwa sugumwe
mu gisagara hagati naho naho nyene hari ubukene bw'utuzu twasugumwe rusange ku gituro cyo kuri Saint Michel yagararamwo imiduga yunguruza abantu ibajana mu buraruko bw'igisagara hoho ubwo buzu bwa sugumwe buriho abakorera ho bemeza ko bafitiye akamaro kanini
yari biriho twarahangayika cyane turondera hantu tukwituma hantu tushobora kwihagarika tukabura bisanga ivyakemutse kubera kera naho dufungurira abasanga hari imyanda ameze nabi ubu nta mwanda dufise bakubonye uyihagarikije n'ahantu vrema uracigwa amande kuko baratubwiriye twarete
mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza c'indwara ya sida baremeza ko Burundi bukiri inyuma mu bijanye no kubaka ubuzu bwa sugumwe rusange Prosper Muyuka rongo igisata kijejwe isuku muri ubwo bujikiranganje akavuga ariko ko ibiba byose bijanye n'isuku rike atari kubera ubwo bukene ahatanga karorero k'ibikorerwa muri komine Buyenzi bishobora gutera indwara abanyagihugu
aha mu Buyenzi abantu baracituma mu masashe bagaca bagenda guta mu miserege ubuge miserege yari gutwara amazi y'imvura ubisagaye itwara amazi rantu k'abantu binuka umuntu ukucura murumva ko bihumanye kirere biguhumanya aho tubaye ijya minuko ituma byica ibihimba by'umubiri bituma umuntu amenya ko ibintu bimota no kubinuka nuko bituma bandukirwa n'inzoka z'umunda canke ingwara zo gucibwamwo kandi no munsi zimwe bihanze amagara y'abene gihugu na cane cane abana batarakwiza imyaka 5
nayo kubijanye nabihagarika ku mabarabara uyarongo igisata c'isuku yemeza ko biva ku ndero bafise mu bijanye n'isuku agasaba igisata kijejwe iterambere y'ibisagara gukorana neza n'igisata rongoye
nico gituma dukeneye ko nkaha mu gisagara abantu bajejwe iterambere y'ibisagara urbanism bagize gukorana cyane n'abajejwe iby'isuku ari mu gisagara cyangwa mu gihugu kugira ngo zirye nyuma kwa batekanya zose zubakwa tugire tuti abantu bafite aho kwituma
itegeko rigenga isuku ryemejwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka naho ritarategwa ku mukoro n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rivuga ko mu bisagara cyangwa ahahurira abantu benshi yubakwa utuzu twasugumwe ku metero 555 iyo tegeko ritegekanya guhanisha ihadabu iva ku 10,000 gushika ku 50,000 kuwihagaritse ariho hose hamwe n'100,000 gushika ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi kuwagiriwe n'icaha co guta imyanda mu kibanza kitayigenewe i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye tubashimye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu Yabayi isubizo cyacu
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona
tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.